Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Ndabahe mwiriwe nchuti namwe bakunzi ba radio Intamba agateka kawe nikaze mu makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri tugenekerezo rya 18 ruhuma umwaka wa 2025 ari twabateguriye nayo tukayahera ku ngingo nkuru zikurikira. Hari abantu babiri baturuka mu muryango umwe barayibitsaga Imana inyuma yo kunywa umutingo w'ikirundi aha turi ku mutumba wa Kavumu wa komine n'intara ya Muyinga. Abajeje intara nabo nyine baremeza ayo makuru muraza kubikurikira. Akamara mazana ko karibonekeje kuri uyu wa gatanu heze muri sentare ya Muha aho muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ibitaro Kira Hospital mu gisagara cya Bujumbura yaciriwe urubanza ruteye isoni. Mu byo yaciriwe harimo gupfungwa imyaka 20 no kunyagwa amatungo yiwe yose. Abakurikirana hafi urwo rubanza rwiwe baratera ibyatsi sentare nkuru ya Muha yaciriwe urubanza ngo kuko itubahirije na gato amategeko agenga imanza n'ibwirizwa shingiro. Nayo abasirikare bakukurutse bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa kuko bamaze amezi ane barindiriye ko baronswa agashahara kabo ariko amaso yaheze mu nzira. Abakukuruke basaba bashimitse kuronswa agashahara kabo vuba bwango kuko bari mu buzima bugoye inyuma yo gukorera igihugu. Kaze mwese mu idorido ni mukanya.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera kubaha ikaze. Abantu babiri bo mu muryango umwe bagizwe n'umwana na se wiwe baritabye Imana kuri uyu wa mbere ku mutumba Kavumu zone rugari muri komine n'intara ya Muyinga, bakaba bahitanywe n'umuti w'ikirundi bari banyoye nkuko amakuru ava kuri uwo mutumba abyemeza agashimangirwa na musaniri wa komine Muyinga Idonido na Pierre Gahungu.
Uwo mutama wo ku mutumba Kavumu komine n'intara ya Muyinga yitabye Imana yaramaze iminsi yakitswe n'amagara. Umuhungu wiwe yaciye yigira inama yo kumuronderera umuti w'ikirundi ugizwe n'imizi y'igiti yategerezwa guharura hanyuma akabona kuwunywa. Mu nyuma uwo mutama amaze kuwufata yaciye aremba gusumba mu nyuma yitaba Imana. Ibitangaza umuhungu wiwe yamuzanira umuti ko urupfu rwa se wiwe ngo barufatiye kuri wo yaciye awihereza kugira yere ku muryango ko mutama wabo adashengeye kubera uwo muti, ariko nawe nyine inyuma y'akanya gato akaba yaciye asezera isi. Masitanteri wa komine Muyinga Amede Misago asaba abanyagihugu bakitswe n'amagara kwitura abajejwe ubuvuzi aho gupfa ibyo bafashe byose.
Twarashitse maze gushikaho dusanga cy'ukuri imizimba ibiri irahari se hamwe n'umuhungu, hanyuma rero turatohoza twari tugiye tujanye n'umuopeji Nyamiramabi jana na komisari kominale, hanyuma kongera tujana n'umuganga. Twashitse rero batubwiye ko umutama yarasanzwe agwaye, hanyuma umuhungu yaza amuzanira umuti mutumuzi mubwira yuko yo uharura kurako ibishishwa katavuguti mu gakombe, hanyuma kamwe uwo mutama ubwo nyine yaciye atangura gucibwamo. Hanyuma taritaba Imana barahita rero bahamagara wa muhungu kuburyo wa mutama arahwereye bihurirana n'uko uwo muhungu nawe yarazaniye agafana se wiwe, mukavuga ati uwo muti nanjye nari nsanzwe mpora ndawunywa kugira ngo mbere ntimugire ngo yoba twabona uyu muti, reka ahubwo nanjye ndawunywe ko murabe nawe awunyoye ko nyine nawe nyine yaciye atangura gucibwamo havura nawe nyine yitaba Imana. Bahamagarira abenegihugu iyo bagwaye bwa mbere kwitura abaganga bazwi n'amategeko, nubwo yoba ari umuganga avuze imiti y'ikirundi bakamwitura babonye ko afite rwa rupapuro rumwemerera gutanga iyo miti y'ikirundi.
Musitanteri wa komine Muyinga atera kamu abajejwe umutekano gukurikiranira hafi abadandaza imiti y'ikirundi mu ntumbero yo kuraba ko bafise impusha zibarekurira ico gikorwa.
Arakenuye ke Gahungu, tubandanye aya makuru mu gisata c'ubutungane. Wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yarangiwe kurekurwa vy'agateganyo yari yasavye sentare ya Gasamburamanza ko amagara yiwe atifashe neza. Iyo ngingo yamenyeshejwe kuri uyu wa mbere na sentare ya Gasamburamanza yari yashashe mu ndwi heze mu rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni iyo sentare isigura ko yasanze ibyo uyo yahoze ari umushikiranganje wa mbere yasabye bidafise ishingiro na gato. Tubibutse ko Alain Guillaume Bunyoni yaciriwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kwera yagiwe n'ibyaha nko gushaka kwica umukuru w'igihugu hamwe no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Tukiri muri ico gisata nyene c'ubutungane, muganga Christophe Sahabo nawe yahoze arongoye ibitaro Kira Hospital mu gisagara ca Bujumbura yaraciriwe kuri uyu wa gatanu na sentare nkuru yamuha gupfungwa imyaka 20 gutanga mande y'imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi, gutanga imiliyoni 178 z'amafaranga y'amanyaburaya n'ibihumbi 8,600 z'amadolari y'amanyamerika, hamwe rero no kunyagwa amatungo yiwe yose. Sentare imwagiriza icaha cyo guhingura impapuro ibyo bita foreuses de forme mu rurimi rw'igifaransa. Umushinga w'amanza Gustave Niyonzima akurikirana hafi ibyerekeye urwo rubanza, avuga ko iyo ngingo yafashwe na sentare iteye isoni kuko itubahirije itegeko na rimwe haba mu butungane canke mu ibwirizwa shingiro, akamenyesha ko abamuburanira bagiye kunguruza urubanza rwiwe. Dukurikire umushinga w'amanza Gustave Niyonzima.
Urubanza rwari rwagiye mu mwiherero tariki 13 z'ukwa 12 mu 2024, no kuvuga ko rwategerezwa guca rucika tariki 13 z'ukwa mbere mu 2025, ariko siko byagenze. Haragiyemo amayeri, ububegito, amanyanga bararurindiriza ku buryo bahamagaye rero nyabakozi biperereza kugira bagire kwitera bwoba nyabacamanza, bamucira imyaka 20 yo gupfungwa isunze icaha twita foreuses de forme, guhindura amadokima nyacaha mu bisanzwe gicibwa ku myaka 5 ariko abo bagishize ku myaka 20. Rero umuntu ariko arihweza urwo rubanza, umuntu araheza akavuga ati n'umwana ari mu wa mbere mu mashure ya droit ntiyo kubaho kagucu urubanza nk'ubwo, kuko n'urubanza rudafise amategeko hamwe uvuga uti umuntu yakoze ibi n'ibi n'ibi bijanye n'amategeko avuga uko n'uko n'uko, icyo twita base legale bo barivugira gusa hama bagaca bashima ko mucira urubanza nk'ubwo rugayitse, bavuga amajambo icyo twita narration de fait ntiberekana amakosa yarenzweko. Hama rero ivyo bihonyaga ingingo y'312 y'ibwirizwa shingiro ritegekanya yuko iyo urubanza rucitse bavuga impamvu ibyo bagiye baravuga n'amategeko bijanye mu kuvyerekana. Rero naho abo bacamanza bagizwe kubwoba bari kugerageza bakisunga amategeko, ariko siko byagenze. Ariko rero ibyo byose bica bituma ijisho ry'ubutungane mu makungu eka no mu Barundi ritose karaba akabona yuko ubutungane atanga uvuga ukigira ataco bukimaze butanagisonegwa. Nukumenyesha Barundi n'amakungu ko la defense ya Christophe Sahabi igiye kunguruza urubanza kugira igaye ubwo rwacitse.
Inzamba
hadi inzamba agateka kawe turabananya makuru twabateguriye. Leta y'u Burundi ikwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ikingire Abarundi mu kwirinda ko igihugu cinjiramwo abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda bari mu muhari FDLR hamwe n'imisoresore ya Wazalendo yo mu gihugu cya Congo. Bisabwa mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kabiri n'urunani sepeyi rugizwe n'Abarundi bakorana na sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ni mu gihe muri kino gihe hari abakongomani benshi bamaze iminsi bariko barahunga intambara zikoze babera muri Congo baja mu gihugu cy'u Burundi, ubwo runani rugasaba leta kubahiriza agateka k'impunzi z'abanyamurengi bamaze igihe bariko barafatwa mu gihugu kandi ataco bazira, bagasaba n'umushikiriza manza mukuru wa sentare mpanabyaha gukurikirana ibiriko biraba mu Burundi. Kurikira Jean de Dieu Manirakiza ajejwe kumenyesha makuru mu rugo runani.
Mu gihe umugwi wa M23 ubandanije gufata ibice binini ku mipaka ihuza Burundi na Congo, hakomeje kugaragara impunzi nyinshi zihunga zija mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bikaba bishobora gutuma hariho abitwaje ibigwanisho bashobora kwinyegeza mu mpunzi, muri abo harimo FDLR na Wazalendo bashobora kujana n'impunzi mu Burundi, gutyo bakaba bokora ubwicanyi mu gihugu. Igihe kavu yari maze gufatwa harabaye ifatwa ry'ugwaruka rw'abanyamurenge mu gisagara ca Bujumbura gushika ubu bamwe muri bo bakaba bajanywe ahantu batazwi urunani CBCPI ukaba rurarushinga n'umutekano w'igihugu n'abanyagihugu muri rusange kuri iyo mvo runani CBCPI rurahamagarira leta y'u Burundi kureka guhohotera abanyamurenge bari mu Burundi cyane ko benshi bamazeho igihe ari impunzi leta y'u Burundi itegezwa kugerageza uburyo bwose yubaha uburenganzira bwabo no kugerageza gucungera umutekano n'agateka byabo aha tukabibutsa yuko ubwicanyi bwabereye mu Gatumba bwakorewe abanyamurenge mu 2004 gushika ubu atarubanza buracibwa Burundi butegerezwa gufata ingingo zose zishoboka ku buryo imirwi ya FDLR na Wazalendo idashobora guhungira mu Burundi kugira ngo umutekano w'abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi ubahirizwe Runani CBCPI rurasaba kandi ishyirahamwe mpuzamakungoni umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko gutegeka ihagarikwa y'intambara hagati y'imigwi igwana guhanura leta ya Congo kuganira na M23 kugira ngo hashobore kuboneka umuti urambye w'ikibazo
amashami nayo yishyirahamwe gishinze kugwanyaho nyabwoko ase genocide kirimoso akorera hanze y'igihugu arahagaritswe umutima n'ihagarikwa ry'urutavana kuri rikorira ba mu ntara zitandukanye z'igihugu rirondera abakiri bato bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'amajambo yo kubiba urwanko akoreshwa n'abegereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD bivuye kubiriko bibera mu ntara ya Kivu yo mu gihugu cya Congo mu itangazo y'amashyirahamwe yashyize ahabona kuri uyu wa mbere Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga w'ishyirahamwe ase genocide gisata cya Canada asaba amakungu gukurikirana ibiriko biraba agafatira ibihano abo bose bariko barahonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu tumukurikira
mu Burundi nk'uko byanye biri iyo bavuze ngo intambamye abo batwara no munsi bitabereye murabona ko bamabahinyika bagatikiza bavuga ko ari umutusi gutyo rero nta kuntu baba bafise ingabo muri Congo zihanganye n'abandi barwanyi bafise inkoho hanyuma baca baza guhindukira ku banyagihugu atacu bitwaje atacu bakoze babahiga bavuga ngo nibarabe abanyarwanda ngo barabe abo batutsi banyamurenge ibyo tukaba tubona neza yuko bijanye n'ibyo byo gukurikirana umuntu kugira ngo bamutotize banamwice nka kujya byagenda muri Congo n'ahandi muri iyi minsi kugira ngo bahamye ubwoko bw'abatutsi duboneraho nakajya muri uwo mwanya wo kwibutsa yuko mbere mu buryo bw'uko intwaro y'u Burundi yasendegira ngo Burundi bitabereye yiko irafasha yafasha yabandaje ifashije abo FDLR mbere mu mwaka w'2009 ishami mpuzamakungu murabona ko ryatohoje ku bigwanisho by'umurengera byari byaguzwe n'igipolisi cy'u Burundi ariko ritohoje risanga batumye ko ibigwanisho inkoho 35 ku gipolisi kitarenza abantu 20 niho batoza ugasanga byari birungikwa ntibizongikwa muri Congo kugira ngo bihabwe iyo FDLR nico unagomba gufata aka kanya ngo niyibutse kugira ngo nerekane ko ibiriko birashikira umututsi muri Congo no munsi leta y'u Burundi no munsi yari bitabereye ikamusasirira bifise iyo byazananye kandi babanje bakora muri uwo mugambi ugayise ikindi nacyo twashije dukora nacyo twateye ibyatsi twivuye inyuma ni ukugene iyi ntwaro ya CNDD yaciye yishimikiza ko ibonye igisagara ca Bukavu kigiye mu minwe y'umugwi M23 gikurikira ica Goma n'uruhande nyene rw'intara ya Kivu y'amajaruguru mbaye bo n'amajepfo abanyagihugu rero bahungiye ku ruyo rw'u Burundi aho gukingira abahunga nk'uko amateka mpuzamakungu yategekanye bo baciye bahubwo bashira muri yose bafatana imwe arabonye amasanamu yadushikiriye cyo turagabisha igishyirahamwe mpuzamakungu kuko nicyo gitegerezwa gukingira abantu cyo dutuma urutoki ibihugu bya rutura tubamenyesha yuko kubera bimaze kuboneka abaja baratuma urutoki nako bararikira imbonera kure kugira ngo bice abatutsi ko bafatira ibihano nk'uko bisanzwe bigenda ahandi kuko ivyo ni bimwe mu bitegekanywa kugira ngo amakungu yerekane ko adashyigikira ibikorwa bigahitse hamwe n'ibyo
uyo akaba yari Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa ase genocide gisata cha Canada imbere yo gusozera aya makuru tubabwire ko imyidogo ari myinshi mu bakukuru ke bahoze mu gisirikare cy'u Burundi bavuga ko bamaze amezi ane barindire ko baronswa agashahara kabo ariko amaso yabo yaheze mu nzira basaba ababijejwe kubatunganiriza kuko bakoreye igihugu inguru tuiwaze Pacifique Shibirimana.
Abo bakukuruke mu gisirikare bavuga ko ameza narumanye bataronkeje urufaranga na rumwe mu gashiruka bute bafitiye ku burenganzira kangana na ameza nayo umushahara bari bageze ko bemeza ko gutunga imiryango bisigaye bibagora Uruganda rw'amakuru rwa radio inzamba gateka kawe twarondeye umushikiraganje wo kwivuna basi Alain Tribert Mutabazi kugira ngo agire icyo ashikirije kuri iyo myidogo ariko ntitwashoboye kumuronka
arakenuye Pacifique Shimirimana akaba ari nonga haduciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza nakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze bagenzanze bamfashije kuyegeranya mugira aho muba mubahwe naho utaha kuri radio inzamba agateka kawe.